Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Radio ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 48 bice bitatu ya radio inshuti ya bose no kuri FM 104 bice bitatu ijwi rya Amerika mu Rwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi short wave kuri metero 19 na metero 22. Mu ntara ya Kisoro muri Uganda mudukurikira kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi riyobora. Naho ku rubuga rwa internet turi kuri www.radioyacu.com. Turi no kuri Facebook na YouTube VOA Radio Yacu. Ndabaramukije mwese nshuti banywanye ba radio ijwi rya Amerika aho muri hose. Muri uyu mwanya muri kumwe nange Eugenie Mukankusi, njye basuhuza kandi mbaye ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Amakuru dutegura tukanabagezaho duherereye mu ngo zacu mu rwego rwo kwirinda no gufasha guhagarika ikwirakwira ry'icyorezo cya virusi ya corona. Ibarura ry'amajwi mu matora y'umukuru w'igihugu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rirakomeje. Kugeza ubu nta mukandida wari wabona amajwi ateganijwe kugira ngo yegukane intebe y'ubutegetsi. Abantu batandukanye bakomeje kuvuga kuri aya matora.
Nakekaga ko wenda mbere y'uko tujya kuryama tumenya umuntu uraba watsinze, ariko uko byagenze bagombye kuba bari gukomeza kubarura, ariko tukibona ko imibare ntabwo iri kuzamuka, ubwo rero navuga ngo ni ugutegereza.
Uwo ni Pasteur Christine Coleman, umurepublikani wo muri Leta ya Colorado.
Muri mene ndabona zifashe neza, cyangwa iyi mpamvu mvuga gutyo ngo zifashe neza ni uko njyewe nshyigikiye umukandida wanjye Biden, kandi uko amatora agenda agaragara ni uko ashobora kuba yatsindiye state ya Maine.
Uwo ni Bwana Claude Rwaganje, umudemokrate wo muri Leta ya Maine. Amerika yasohotse ku mugaragaro ku masezerano y'i Paris yo kurwanya ihindagurika ry'ibihe. Naho Leta ya Ethiopia yiteguye imirwano mu gihe Minisitiri w'Intebe yategetse kohereza igisirikare mu ntara ya Tigre. Izo nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazibagezaho ku buryo burambuye mu kanya. Nimujye kure ya radio yanyu. Amakuru yacu turahera kwavugwa hirya no hino ku isi. Leta ya Ethiopia yiteguye imirwano mu gihe Minisitiri w'Intebe yohereje igisirikare mu ntara ya Tigre, Fidel Niyongabo abahiye inkuru.
Umushikiranganji wa mbere yafashe iyo ngingo n'umunsi wa gatatu ni mu ntumbero yo guhangana na Leta yo mu ntara ya Tigre, inyuma y'uko ayagirije kuba yakoze igitero cyihaye inkumbi ku ikambi y'igisirikare cya Leta. Yatangaje ko umurongo wa nyuma ntarengwa ko warenzwe ko inyuma y'amezi atari make y'ugukokeza uruhagarara n'ubwicanyi. Ivyo vyatumye haba impungenge ko Ethiopia ishobora gusubira mu ngwano mu bishobora guteza umutekano muke mu karere kose k'ihembe rya Afrika. Kubera izo mvo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zihutiye gusohora itangazo risaba guhamika ibintu bidatevye mu ntara ya Tigre. Mu ijambo yashikirije abanyagihugu kuri televiziyo, umushikiranganji wa mbere Abiy Ahmed yatangaje ko abantu batari bake bahitanywe n'igitero cakozwe mu ijoro ryashiri no musiko wa gatatu ku mugwa mukuru w'intara ya Tigre Mekele hamwe no mu gisagara ca Dansha. Yatangaje ko iminsi ya nyuma yageze ku nteko z'iyo ntara iri hafi y'urubibe n'igihugu cya Eritrea. Ethiopia na Eritrea byaragiraniye amasezerano y'amahoro mu mwaka w'2008 nyuma y'ingwano yamaze igihe kitari gito ku rubibe ivyo bihugu vyombi bisangiye. Leta ya Ethiopia yaratangaje amategeko yo mu bihe bidasanzwe mu ntara ya Tigre mu kuvuga ko akajagari n'ubwicanyi biharangwa bigeramiye ubwigenge bw'igihugu.
Igipolisi mu gihugu cya Cote d'Ivoire cyagose ingo z'abayoboke b'amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi. Iyi nkuru nayo muragezwaho na Fidel Niyongabo.
Igipolisi cyakikuje ingo z'abayoboye abatavuga rumwe na Leta babiri ku munsi wa kabiri. Ni nyuma y'uko Leta ibagirije ko barondeye gushyiraho Leta yabo, inyuma y'uko Perezida Alassane Ouattara atsinze n'amajwi menshi cyane amatora yabaye ku munsi wa gatandatu w'indwi irangiye. Ivyuko bahagaritswe ntivyamenyekanye buno nyene, yamara ingingo y'ugukikuza ingo zabo yongereje guhangana gukomeye hagati y'abatavuganwe na Leta ya Perezida Ouattara ku ngingo yiwe y'ukwitoza mu kiringo kigira gatatu. Abantu barenga 35 baramaze kwicwa kuva mu kwezi k'umunani, harimwo abagera kuri 5 bishwe ku munsi w'amatora. Hanze y'inyubakwa ya Henri Konan Bedie yahoze ari perezida iri ku mugwa mukuru w'ubudandaji Abidjan, abapolisi bararashe imyuka ibabaza mu maso mu ntumbero yo gushwiragiza abamucirikiye hamwe n'abamenyesha makuru. Inyubakwa y'uwundi mukandida atavuga rumwe na Leta Pascal Affi Nguessam yahoze ari umushikiranganji wa mbere, nayo nyene yarakikujwe n'igipolisi. Mutambukanyi wiwe Angeline Kili yavuze ko badashobora gusohoka inzu. Inzu ya Asua Adu ayoboye umugambwe ushigikiye Laurent Gbagbo yahoze ari perezida, nayo nyene yarakikujwe n'igipolisi.
Barakoze bagenzi bacu batugejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tugiye gukomereza amakuru yacu mu karere k'ibiyaga bigari by'Afurika. Turahera mu Burundi aho leta yatangaje ifungurwa ry'ikibuga cy'indege kiri mu murwa mukuru w'ubukungu Bujumbura kuva ku cyumweru. Yanashyizeho ingamba zo gukumira ikwirakwira ry'ikiza cya COVID-19. Prosper Ntawarwamiye, umuvugizi wa leta, yabishyikirije kuri radio na televiziyo by'igihugu FTNB muri aya magambo.
Hisunzwe aho ibintu bigeze ubu, leta y'u Burundi ifashe ingingo zikurikira ku byerekeye imbibe zo mu kirere. Ikibuga cy'indege mpuzamakungu Melchioro Ndadaye cya Bujumbura kizokugurugwa kuva ku Imana igenekerezo rya 8 munyonyo umwaka w'2020. Ariko rero ingingo merekeza z'iyo ngingo ifashwe zitegerezwa kubahirizwa, nazo ni nk'izi zikurikira: ingenzi zinjira canke zisohoka mu Burundi zitegerezwa kwerekana ko atamugera wa coronavirus zifise mu bipimo byagizwe mu kiringo kitarenga amasaha 72, no kuvuga iminsi 3 imbere yo gufata urugendo. Ingenzi zishitse ku kibuga c'indege Melchioro Ndadaye cya Bujumbura zitegerezwa gupimwa kandi zigashigwa mu mahoteli aho zizokurikiranwa mu kiringo cy'amasaha 72. Ingenzi yose itegerezwa kwirira uburyo bwo kwipimisha no kubaho mu hoteli muri ico kiringo. Bishitse hakagira urwaye ibonekeza mu modoka canke mu ndege, aho bari kumwe bose bategerezwa guca bapimwa ubwira kabiri bongere barindira inyishu kugira ngo hari kugwe abo basanze atamuge bafise. Abazosanga nabo bafise uwo mugera bazoca bajanwa ubwo nyene mu kibanza bavurigwamwo cabigenewe. Umunyamahanga basanza gwaye ategerezwa kwirihira uburyo bwo kwivuza. Ingenzi zitegerezwa gufatisha amahoteli hakiri kare zikoresheje ubuhinga ngurukana bumenyi bwashyizweho n'ishirahamwe Media Box. Kubijanye n'imbibe zimwe zimwe zo ku isi no mu mazi, hariko harashyirwaho inyubako n'ibikoresho byo kwa muganga bikenewe mu kurwanya kiza. Iyugurwa ry'izo mbibe rizoba buke buke hisunzwe ingene izo nyubako n'ibyo bikoresho bizoba biriko birahera gushyirwaho kandi bishobora gukora. Ingingo zizofatwa zizoza ziramenyeshwa igihe kigeze. Leta y'u Burundi iribukije ko guhangana n'ico kiza bibandanya, igasaba abo bose vyega kubikurikiranira hafi kugira ngo hagwanywe ukudebukirwa mu kwirinda ico kiza gusigaye kwibonekeza muri no minsi.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Tukiri mu Burundi, ikigo Itsebu gishinzwe ibarurishamibare kirasaba inzego z'igihugu gukangurira abaturage kwandikisha abana bakivuka, abakuru bashakana cyangwa se abahukana ndetse n'abitabye Imana. Umukuru w'icyo kigo aravuga ko ibyo bikorwa bikenewe kugira ngo igenamigambi ry'igihugu rirusheho gutera imbere. Inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika uri Nairobi muri Kenya, Eroje Wirikaneza.
Kuri uyu wa kabiri, ikigo cy'igihugu kijejwe gutororokanya ibiharuro Itsebu cyatunganije uruganda rw'ukwiga ingene ho kwegeranya ibiharuro mu gisata ndangamuntu mu Burundi, Service d'état civil mu Gifaransa. Umuyobozi mukuru wa Itsebu Nicolas Ndayishimiye asigura ko kino gisata ico ntango ya byose mu gihugu mu byerekeye kwegeranya ibiharuro. Yemeza ko igisata ndangamuntu kidaterwa imbere ataterambere rirama n'intwari bere bishoboka kuranguka. Nicolas Ndayishimiye hari mu kiganiro yahamenyesha amakuru ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura.
Nico gisata kiduha ibiharuro bijanye n'abantu bavuka n'abantu bubakiza n'impfu ziba mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Nico gisata kiduha ibiharuro bindi byose, haba ibiharuro byo kwemera abana cyangwa ibindi biharuro bitabahukana n'ibindi n'ibindi. Umva rero icyo gisata uri kuvuga yuko ushaka iterambere kushigikira intware bereye udafite ibyo biharuro nibaza yuko ari byo ntango kugira ngo dushobore gushigikira koko iterambere rirama ni intwaro ibereye mu gihugu cyacu cy'u Burundi
bwana ndayishimiye arongo yestebu azanga umuntu atigeze yandikwa mu bitabo ndangamuntu muri kino kinjana agereranywa no utigeze asigize inama ahamagara inzego zose gukangurira abanyagihugu kwijubukira kwandikisha abana bavuka
ubu rero nibaza yuko icyokogwa bwa mbere n'icyo guhimiriza umwene gihugu akamenya yuko nimba byaye umwana umwana ategerezwa kwandikwa muri za bitabo ndanga muntu z'igihugu cyacu nimba ategerezwa kuja ku ishuri naho nyene bategerezwa kumusaba ati twereke ko wanditswe niho rero tutosubira kuvuga yuko aragahomera muntu ko naka yavutse akabaho akabyara akarondoka mugabo ubiye kuraba mu gitabo nahamwe ntumutore bakazoza bakubwira kujya twakuze ba sogokuru batubwira umwaza ati sogokuru wewe uri wo kwande ndi wo kwanaka naka wande naka wanaka ibyo byose murabona nk'ubu nka twebwe ubu tugezeho nibaza namwe bwe no babaza ngaha murabamenyesha makuru ngo mumbwire sinze ko ari buza gushika kuri sekuru agira gatanu
ikigo istebo kivuga ko mu rugamba rwo guhimiriza imiryango kwandikisha abavuka babirana bapfana bahukana no kwerekana akamaro kavyo hategerezwa kuza imbere igisata cy'intwaro gisanzwe kijejwe abantu kuva ku mitumba hagakurikira abajejwe amagara y'abantu ubutungane impunzi n'abahunguka hamwe n'icy'ubutunzi ico kigo kimenyesha kandi kwitororokanywa gy'ibitigiri mu bisata bitandukanye zaba za rusansuma z'abantu canke ayandi matohoza kiba ico gicapo c'ukuri c'igihugu ijwi rya Amerika ryagerageje kurondera umuyobozi mukuru ajejwe ivyerekeye ibikorwa ndangamuntu mu kiganganji bw'intwara yo hagati kugira ngo atubwire urugero ibisabwa n'ikigo yisebu biriko ariko ntitwamutoye haba kuri telefone yiwe ngendanwa niyo mu biro mugabo Burundi buri mu banyeshuri beza ugereranije n'ibindi bihugu bya Afrika muri ico gisata nk'uko ivyigwa bitari bike vy'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya bivyerekana mbere n'abasangwa butaka badakunze kwandikisha abana bavuka ingo z'ababirana n'abitaba Imana hari imigambi myinshi yo kubahimiriza yashyizweho n'uburyo bwatekanijwe bwo kubyakorera ku buntu eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
bakunzi ba radio ijwi rya Amerika mutuye mu rasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 n'ibice birindwi Radio Ngoma ya Mani yo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8 Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4 Radio Communauté La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9 n'ibice 0 n'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.8 n'ibice 9 ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru
Radio ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda noneho uyu ni umwanya tubasangiza kuri kimwe mu bintu byaranze amateka yo ku itariki ya 4 y'ukwezi kwa 11 nk'uyu munsi mu mateka habayeho turakigezwaho na Venuste
ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 11 umwaka w'igihumbi 1975 president wa Cuba Fidel Castro yafashe icyemezo cyo kohereza ingabo muri Angola yari imaze guterwa n'igihugu cya Afurika y'Epfo ndetse na Zaire ariyo Repubulika ya Demokarasi ya Congo ni ibihugu byari bishyigikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zateraga inkunga imitwe y'inyeshyamba za UNITA na FNL Abasirikare ibihumbi bine by'Abanyakuba bashoboye gusubiza inyuma ingabo za Afurika y'Epfo iza Zaire n'iz'abacanshuro bari baturutse mu Bwongereza muri Portugal muri Rhodesia no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Angola imaze kubona ubwigenge yatangiye gukigikira amashyaka yahataniraga kwigobotora ingoma za gashaka buhake muri Afurika y'Amajyepfo ZANU muri Zimbabwe SWAPO muri Namibia na ANC muri Afurika y'Epfo ishyaka MPLA ryari ku butegetsi muri Angola rimaze gufata icyemezo cyo kwemerera SWAPO gushyira ibigo bya gisirikare ku butaka bwayo hafi y'umupaka wa Namibia Afurika y'Epfo yahise igaba ibitero ku birindiro bya SWAPO na MPLA Afurika y'Epfo yahise itangira gushyigikira umutwe w'inyeshyamba za UNITA kugira ngo zibone ingufu zo gutesha amahwemo Angola kwibohora mu mwaka w'1976 igihugu cya Cuba icyari gishyigikiye Angola cyari kimaze kugira muri icyo gihugu abasirikare 36,000. Mu mwaka w'1979 Afurika y'Epfo yari ifite abasirikare bagera ku 60,000 muri Angola, hiyongereyemo abaturukaga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ingabo za Cuba zagumye muri Angola kugeza mu mwaka w'1988 igihe Afurika y'Epfo na Cuba bashyiraga umukono ku masezerano yo gukura ingabo muri Angola no kwemerera Namibia kubona ubwigenge ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'1990.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ibarura ry'amajwi y'amatora y'umukuru w'igihugu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabaye kuwa kabiri rirakomeje. Kugeza ubu ariko ibintu ntibirasobanuka niba Perezida Trump uri ku butegetsi azatsindira manda ya kabiri cyangwa se niba azasimburwa na Joe Biden bahanganye. Nta mukandida rero wari wabona amajwi ateganijwe kugira ngo yegukane intebe y'ubutegetsi. Edi Rwema n'abatumirwa hamwe n'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika bagarutse kuri aya matora mu kiganiro muri Isanga mu kanya gashize.
Bagitangura kwiyamamaza babza bararaba bimwe bavuga mu ma media bavuga ngo naka niwazotsinda naka niwazotsinda, benshi rero bavuga ngo Biden azoba yatsinze kuko bavuga ngo abantu babajije ngo bavuze ngo Biden azotsinda. Ariko nkuko byaba bigenda mu yindi myaka nkuko byagiye mu bihumbi 2016 usanga uko babibajije nuko bizogenda bitama bigenda kimwe. Ubu rero kubona byahagaze bishitse uko bimeze hamwe bameze hamwe Biden na Trump ataki batandukanije, nibaza yuko niko biriko biragenda ntawifata ukundi niko narinda byiteze.
Madam Coleman, wowe ku giti cyawe nkuko nari nabivuze nta mukandida urageza wa mubare wa ngombwa wa 270, ariko hari zimwe muri za leta zikomeye zikibarura amajwi kuri wowe, ibintu uko ubibona ni kuba rubyiteze?
Yewe ibintu ndabona ari insobe sinavuga ngo niko nari mbyiteze, ariko twari tuzi kwa matora n'ubundi atazaba yoroshye. Ubwo rero nakekaga ko wenda mbere y'uko tujya kuryama tumenya umuntu uraba watsinze, ariko siko byagenze. Yewe nta nubwo numva impamvu nyinshi wenda nko muri iki gitondo nibuzi bagombye kuba bari gukomeza kubarura, ariko tubona ko imibare ntabwo iri kuzamuka. Ubwo rero navuga ngo ni ugutegereza, ariko ndebye nko mu mwaka wo muri 2016 hari ibintu byinshi byabaye muri aya matora unako byahindutse cyane. Tuvuge nk'aho ntuye cyangwa se muri leta ya Florida, urabona ko aba Spanish, urabona ko hari n'abirabura benshi batakomeje gutora nk'abademokrate nk'uko bari batoye Hillary Clinton Clinton. Ubwo rero ndabona yuko tugomba gutegereza, ariko rwose byabaye insobe ntabwo nari niteze ko bigenda gutya. Ubwo ni ugutegereza.
Profesori Gahungu, Pasteri Coleman avuze ko we yari yiteze ko aza kujya kuruhuka cyangwa se kuryama yamenye ibyavuye mu matora, kandi niko bisanzwe ubundi abanyamerika bajyaga kugeza mu masaa sita z'ijoro bafite uko babana cyangwa se icyerekezo cy'uko ibintu biza kurangira, ariko siko bimeze, kandi bavuga ko bishobora no gutinda bikamara n'indi minsi. Wowe wibaza ko icyabiteye ari iki?
Erega uyu mwaka turiko turatoreramo umwaka usanzwe, uyu mwaka warabayemo ibya coronavirus. Iyo coronavirus yatumye abantu benshi kajewe nishizemo twagiye gutora tuyacishije muri poste. Ayo majwi yacu twacishije muri poste, hariho amaeta yaciye atangura guharura, hakabarora yandi maeta yagiye gutangura ejo. ku munsi wo gutora aho harimo nka za Pennsylvania urumva rero ayo majwi kandi ni menshi akaba atari bwashike cyangwa atari bwato atari bwaharugwe giwoshobora guca wibaza yuko ejo imbere yo kuja kuryama ko twari kuba twari bwumve washoboye gutsinda ibyo nibyo byabaye
Madame Coleman wari wakomoje kubijyanye n'amatora yabaye mu 2016 ayo matora aba ibipimo byinshi byagaragazaga ko umukandida Hillary Clinton ashobora gutsinda ayo matora ariko nyuma aza gutsindwa kubera leta ubu ngubu kugeza ubu ngubu zitaratanga umusaruro nyawo ngo no kuvuga leta nka za Michigan, Pennsylvania, Wisconsin na nubu izo leta nizo tugikomeje gutegereza wibaza ko ibyabaye mu 2016 bishobora kuba ubu ngubu
njyewe ndabona yuko ibyabaye muri 2016 dushobora rwose kongera kubibona ahubwo ko bifite chance nyinshi zo kongera kwisubiramo kubera ko ugiye ureba ziriya poro bagiye bakora bakagerageza kuvuga umuntu wenda bakeka ko azatsinda muri rusange ahantu hose abonaga ko Biden ari buzatsinda Trump ntabwo abantu bamuhaga amahirwe menshi yo gutsinda ariko rero ku munota wa nyuma muri 2016 tubona amajwi atangiye kuzamuka ibi ngibi dushobora kongera kubibona nk'ubu urebye muri Wisconsin nubwo wenda imibare mfite iri kuvuga gusa ku majwi 77% yabaruwe urabona yuko uhereye mu mwaka ushize nko muri 2016 Trump yari afite amajwi 222 ariko hano uri kubona ko yarengeje 100% Michigan urabona ko naho hafite amajwi menshi ariko ntibivuze ko yatsinze ariko njyewe ndabona yuko niba hari ikintu magic Trump afite ndabona yuko imibare rwose ishobora kuza guhinduka ku munota wa nyuma nubwo batamuha amahirwe menshi yo gutsinda akaza kubigaruka ikintu navuga kuri amatora birabe ibyoya ntibibe amaraso kubera yuko ejo Trump yari ari kuvuga ati hari amasaha amajwi agomba guhagarikirwaho nubwo koko nk'uko uriya profesor amaze kubivuga mugenzi wanjye ibintu biratandukanye kubera icyugarizo cya coronavirus ariko Trump yari ari kuvuga ati hari amasaha za poro zifungirwaho bakabarura gusa nyine ayo majwi aje mu mabahasha nizere yuko nta abantu bafite imigambi yo kwiba amajwi navuga ngo reka duhagarare reka dusenge ibintu bigende neza cyane
hanyuma se Profeseri Gahungu izo mpungenge za Madame Coleman waba uzisangira nawe wowe kuri wowe ukurikije ibyabaye mu 2016 ese urabona hari igishobora guhinduka cyangwa se bikongera bikaba uyu mwaka ku buryo Trump yakongera gatorerwa indi manda wowe urabibona ute cyane cyane uhereye ku mibare umaze kubona muri izo leta uko aresha tu Michigan, Wisconsin na Pennsylvania benshi bafata nkaho arizo ziza kwemeza uzayobora iki gihugu mu myaka ine ita
ego hariho ibiri kwe ibyo ari karavuga Madame Coleman ndabyemera bavuze byo ariko hariho ibiri ko birahinduka nk'ubu ndi ko ndaraba kuri television ku byo batubwiye imbere yuko za kujya mejo muri Michigan Trump yarakira imbere muri Wisconsin yarakira imbere muri Nevada yarakira imbere ariko biri ko birahinduka ubu ho mu masaha za kubona nko muri Arizona naho bisa bitanguye guhinduka umuntu yoheza akabona yuko hari ikintu gishobora kuja ku ruhande rwa Biden ariko igihe ibyo turiko turaraba ubyo ndiko ndaraba ubu byo batari byo byo cabimera kumwe ko mu uko imyaka iniheze hamwe cyangwa yatsinda Clinton kandi twari twamaze kuba ari kwibaza yuko Clinton yamutsinze ubu rero ibyo turiko turaraba jewe kuri televiziyo yanje nkabona yuko muri Michigan baide na maze kuchimbele gatoji sikanini mugabo ni gatoji hajima muri Wisconsin na kabatangu ye kuchimbele huoja mworeero za Arizona zikachamu ni wazayu uko hojiriji hii nduka change tukosha tuku maturi ingirie tukazo mari yindi misi ni yindi misi bili tunirie kwa maragu haru wa majwinezi.
Urakoze cyane. Reka tunyarukire mu majyaruguru ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho ni muri leta ya Maine. Turi kumwe na Claude Rwaganje. Mwaramutse neza.
Mwaramutse neza.
Yego. Wowe ushobora kuduha ishusho yuko ibintu byifashe muri iyo leta yanyu?
Muri Maine ndabona byifashe neza, cyangwa impamvu mvuga uko byifashe neza nuko njewe ndo kinyiki umukandida wanje wa Biden kandi uko amatora agenda agaragara nuko ashobora kuba yatsindiye state ya Maine, ariko hari ama media menshi cyangwa se binyamakuru byinshi bitarabihamya, ariko niko bimeze uzo mbona hano muri Maine ahondi.
Pasteri Coleman, kuri wowe inzira Trump ashobora kunyuramo kugira ngo agere kuri iyo 2070 urabona ari iyihe kugeza ubu ngubu?
Ikintu cy'ingenzi ndabona akeneye rwose gutsinda iriya state ya Pennsylvania, noneho na hariya Michigan aramutse yirutse rwose akagera imbere. Ubu ngubu turi kuvugana, ndi kugerageza kuri computer ngo ndebe aho ibintu bigeze, ariko iriya state ya Georgia, Pennsylvania, Michigan na Wisconsin nizo zi etabari kuvuga bati ni battle ground. Aramutse afashira Pennsylvania akongeraho nk'izindi ebyiri bishobora kumushyira imbere. Ubwo rero ni ugukomeza tugategereza, kubera yuko ndabona ko results zitari zerekana uwatsinze hari muri Pennsylvania, aho urabona rwose basa n'abahagaze.
Profesori Gahungu, kuri wowe ufite inzira yoroshye muri aba kandida babiri, yabarinde kugira ngo agere kuri 2070 kugeza kuri uyu munota n'ibipimo dufite ubu ngubu?
Kugeza kuri uyu munota umuntu abivuze yohava avuga ati kumbure Biden afite inzira yoroshye kubera asanzwe ari imbere amajwi 11, ariko yoba adahera agombye kwihenda, kuko nk'uko uwo mupfaso urahejeje kubivuga urabye muri Georgia na Pennsylvania, Trump yoramuka hatsinze duca bifata ibyo bya bituma noneho aje imbere cyane Biden. Urumva rero ngo turindire jewe kiriko kire icyo nane mbaza kare n'igituma kuva mvyuka nane ndaba ntaraba muri Michigan hamaze gutora bashika 97, ariko gushika ubu ntibaratubwira bati naka yatsinze cyangwa ntiyatsinze. Hanyuma ikindi naco kiriko kiratera amakenga nuko kuva mu gitondo uko CNN ariyo ndiko ndaraba imaze kubyerekana, nta na kimwe kirahinduka, ntibarongera ko amajwi y'uwo munsi waba abantu babatoye cyangwa bamaze guharura bakireka tuyongere ko turawubatsinze. Igihe rero ngo aba mu isaha imwe, aba mu masaha abiri, aba mu masaha atatu, twobona icyo abantu bamaze gutora kumbure hakaburamo muri Arizona kuko bari nyuma cyane mu masaha, nibaza ariyo yuko umuntu yoweza akavuga ati naka aba Biden cyangwa aba Trump bafise inzira yoroshe kurusha ubundi. Ibyo rero bibutse biracagoye tutaratangura kubona amajwi azarahinduka, biragoye kuca kuva kuvuga.
Inshuti za Radio Ijwi ry'Amerika, naha dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha. Tubashimiye cyane kuba mwaduteze amatwi. Nshimiye n'abagenzi banjye bagize uruhare muri ibiganiro aho baherereye hose mu ngo zabo, n'abari ku buhanga bw'ibyuma badufashije kuyabagezaho. Fasil Gebehu ni we washyize hamwe amajwi. Ibiganiro byari bihagarariwe na Etienne Karekezi. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Tubasezeho tubifuriza mwese amahoro n'amahirwe aho muri hose kandi mu byo mukora byose. Mukomeza kandi kubahiriza ingamba zafatiwe guhangana n'icyorezo cya virusi ya corona.